manda nyakumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jean Diane ni nahazwe amakuru tubafitiye uno munsi tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa mu karere ka Afrika. Abantu bashika 11 barishwe n'umuhari witwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wa gatatu. Ibitigiri biciye bishikana ku bantu hafi 70 bishwe muri ako karere kuva mu ntango y'iyindwi. Umukuru w'igisagara cha Mungwalu Jean-Pierre Pikirisende yavuze ko abimba ubutare bw'inzahabu 11 ari ubiciwe muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko kandi bishwe n'umuhari witwa FPIC. Abo biyongereye ku bandi bantu 53 bishwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu mihana ibiri iyo muri Ituri. Ubwicanyi bwahitanye abantu benshi ku munsi umwe kandi bukekwa kuba bwakozwe n'umuhari ADF. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie ryarakuye Mali muri uyu muryango ejo ku munsi wa kane inyuma ya coup d'etat igira kabiri yabaye muri icyo gihugu mu mwaka umwe. Ariko iryo shyirahamwe ryagumanye imigenderanire na Mali mu migambi igamije gusubiza igihugu ku rutonde rwa demokarasiya. Icyo gihugu cyo mu karere ka Afrika y'uburengero cyaranakuwe mu muryango w'umwe bwa Afrika hamwe no mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ubufaransa ejo ku munsi wa kane bwavuze ko buhagaritse ibikorwa bya gisirikare bwahora bukorana n'icyo gihugu cya Mali.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu, inama nshingamateka na Sena muri Denmark ejo ku munsi wa kane zaremeje ingingo yo kwimurira abariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu mu kindi gihugu cyo hanze y'Uburayi. Iyo ngingo izoha uburenganzira leta kurunga ikabasaba ubuhungiro mu bihugu baba barafungiwemo aho amadosiye yabo azosuzumigwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaraneguye uyo mugambi wa Denmark. Bavuga kute kubiri n'imigenderanire mpuzamakungu kandi udatomora ingene agateka ka muntu k'izo mpunzi kazokingigwa. Naitorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press cyashikirije ko umushikiranganji wa mbere wa Denmark yavuze mu bihe byo kwiyamamaza mu matora hamwe no mu kwezi kwa mbere ko yifuza ko Denmark itosubira kubamwo abasaba ubuhungiro. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarashize ahabona ejo ku munsi wa kane umugambi w'incanco za mbere zingana imiliyoni 80 za COVID-19 Amerika izokwiragiza ku isi imbere y'ukwezi kw'indwi kuza. Ibice 75% kwijana by'izo ncanco bizotangirwa mu mugambi mpuzamakungu COVAX wishinze gufasha ibihugu bitishoboye kuronka incanco. Presidansi ya Amerika yavuze ko izo ncanco zizoca mu mugambi wa COVAX zizohabwa ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, ivyo muri Karayibe, ivyo mu bumanuko hamwe n'ubumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya hamwe na Afrika. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ashimye cyane uwo mutima wo gufasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko rifise icyizere ko umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n'imizi mu mwaka w'2030. Ni nyuma y'imyaka 40 umuntu wa mbere agaragaye ko yawanduye. Ikigo cya ONU cyita kuri SIDA cyavuze ko hafi ibihugu 40 ku isi biriko birakurikiranirwa hafi kugira SIDA izobe yagabanutse mu banyagihugu bavyo ku rugero rwa 90%. Muri ibyo bihugu harimwo 9 byo mu buseruko hamwe n'ubumanuko bwa Afrika.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye ubunaho. Urwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo hiri mu buseruko bw'Uburundi rwishimiye ico rwita inkabuzo ya leta mu kwitunganiriza imigambi iri kwibatuma bavavanura no kuzera inze mu buzi bwa leta, ariko barasaba bashimitse ko imvugo yozirajana n'ingiro mu migambi mwimwe babemerera.
Byukuri leta irahimiriza urwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gukorera imigambi yawe ureke kuzera inze. Icyo ni ciza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni kibazo.
Aba ni bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'Uburundi muri make kandi mu gisata muzi abarundi babandanya guhunga ikambi ya Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo kwera ikibazo cinzara. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mu hagufi ya maradio yanyu. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu tubafitiye muri kano gatondo tugihere mu Rwanda aho bamwe mu bakora bucuruzi buto buto bwambukirana imbibe ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière bavuga ko naho leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hari ingorane zirimo kutagira impapuro z'inzira zikibabereye inzitizi. Muravyumva mu nkuru ya Jean Baptiste Ndabananiye yavuganye na bamwe muri abo bacuruzi.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye Ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa Ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika barinubiriye politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mama sigera tambwa kubera ibipimo. Presse passe ndayifite ariko kubona gipimo nago byoroshye. Twageze batubwira utari mwishira hamwe nago turamupima. Batugaruye.
Sinjya nambuka bitewe nuko iby'amashyira hamwe nabonye nta bishobora. Kubera ubushobozi bukeye. Kiramwe gatangira ubwa mbere gatangira ku buntu. Bigeze hagati baca amafaranga. Ko kwinjiramo bagucaga nk'2020 hari naho wajyaga kugucha 30 kandi bakaguca 10. Nge nagiye banca 20.
Ubwo ikibazo
ni cy'amashyira hamwe cyane cyane.
Bafite amarese pasi mashyashya mwabashakira ubuvugizi nabo bakambuka nkuko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyira hamwe arabo bari bari kujya kwipimisha bakabangira.
Abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 2030. Basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito le sepas. Bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze mbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko yuko twari twishimye ko kuba barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambwa n'irangamuntu 12 ntabwo ari umuntu wese ubibona. Nta kazi gahari benshi baricaye
nabonze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Nubwo ngo nta 2012 ufite
ndabyo
mugu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishye kandi bagomba kutuvugana tukambuka ku irangamuntu ku byaba bisanzwe
2012
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu
umuntu nazatambuka kajigenda
nge nabuza ayo kwishyura rese passe
nge narambukaga nkishyura igipimo na amafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavuga ne aho kugira ngo nzaje nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu
uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na rese passe gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje aba ni bamwe muri bo
nzere twishye twese tumeze nabi kwitore twabibona gute
ntabwo urishyira mitiweri kugeza ubu
ndayo nayishye ko ariko ndakoze se uka twadutunzwe n'umupaka turugwe n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi
njyaga ari wacu bambereje byo kurya niyo bandunze ni ukuri ko imana ituma umugore n'abana mbere ngikora narabonaga ng'ibihumbi icumi mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya
ntago icyumweru gishira wenda buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe
ijwi ry'amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya covid 19 kimara ari impamo baba arababasha kwambuka baba ari n'abatambuka bose barishimira igihe cyazamutse aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishira babonye andi mafaranga ibihumbi bitanu yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona
mbere cyashyiraga vuba ukabonagishize bwangu iyo minsi mirongo itatu iradufasha
twipimishaga ibyumweru bibiri cyo twashimiye leta nuko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutangaza ajya yagaruka
twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma Jean Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika i Rubavu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zibandanya guhungayika kambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bw'ico gihugu ibi biva hanini ku kibazo c'inzara kibandanya kubugariza hanze ikambi y'agategekanywa Kavimvira hari impunzi zirenga amajana atanu zifuza gutahukanwa mu Burundi mugenzi wacu Vidaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyari vyifashe
Izi impunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo zikambitse hanze y'inkambi y'agateganywa Kavimvira iri mu birometero binuvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uhageze usanga zimwe muri izi impunzi ziryamye hasi izindi ziri kwibarabara mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari izindi zishigisha igikoma cyo guha abana Bucumi Denise yarasanzwe mu mudugudu wa 50 mu nkambi ya Rusenda Yageza Kavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika arashaka gutahuka iwawo mu rugombo kuko yararambiwe n'ubuzima bubi yarabayemo mu Rusenda.
Murabona mu Rusenda ntibatupokeza. Twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakazibara gutuka ngo nimugende iwanyu ngo nimugiriye mwavuye. Wagenda mu murima w'abantu ngugiye gusoroma isombe ukazibona inkoni ku bitugu. Urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara. Rero bahisemo kuvugana ati reka twigire. Kuko hako abantu baguma bapfira ngaha reka tugende. N'abasigayo bavuga ati twe twabuze itike ati twe batwagenda. Hari abari kubaragurisha impunzi kugira baronke itike yo kubazana.
Akavimvira akomeje kugera izi impunzi. Zirimo ziri kwambukira ku kivuko cya Maindeleo na Kalundu. Zemeza yuko zafashe icyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda ndetse ko hari n'izirambiwe n'imibereho itari myiza zibayemo
cyo cyatumye nza naranditswe ngo mpunguke izina ndaribura ibintu byose nagurishije inzara kiranyica nabana ncanda vuga ati rekanekerenze ama twa dufaranga twose ncandariha njano nkayitike cyane yeje yashaka gutana je mwiboti cyaka buta mu gihugu cy'u Burundi aho navuki aha turi turinyene twazanye utuntu dukeni twa turi ko turi vacisha turi ndi batuze badutora
bo twebwe turi kwihungura bivanye n'inzara duteba gupokera tukagira ikibazo cinshi ubu mbere twatangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo tuca dufata inyiga tiko kuri byose rero reka turabo buryo twofuma tuja kugwa iwacu dusabe kuko twasabye n'ubuhunguzi barabutwimye
izi mpunzi zirigwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya kavimvira zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isukuri iki
ibibazo biri aha nuko atasigitano nano aguma atambuka amamoto imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara kuburyo atakina amawese bari yaranje bakaja ariko ntibiborohereza ntibabemerera neza nta kintu na kimwe yaba abantu bari ndani bari hanze nta kintu na kimwe kinjya gihari kubwo kujya rero bikaca bigorana kugira ngo abantu baronkerashe
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Busenda Didier Numbiwa Numbi yemeza yuko izi mpunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira aho izi mpunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cumweru gitaha Gusanti yavuze nimba ari zisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari zavuye mu Rusenda ni kenshi izi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika nubwo izi mpunzi zivuga yuko zihunga inkambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icumweru gishize ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe na Rusenda ni nyuma y'amezi yagera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mpunzi mwomenya yuko mu nkambi ya Rusenda habari guha impunzi z'abarundi zirenga 30,000 naho mu nkambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 900 Beda Singabo ku bwaradijwe igihe Amerika ubivira mu tara kivuye
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwe igihe Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanabice ku masonga nkitangura rumwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi rurashima ico rwita utwigoro leta ikora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzigu utangwa n'iyo leta ariko barasaba ko rimwe na rimwe imvugo ziraje na ningiro hino nkuru ijugi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mgenzi wacu Desire Hatungimana
Nkuko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi muri rusangi barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere batanga karorero kunyigisha mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo yohakazi mu gihe babafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwihakazi ndetse no kugatanga
ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa arose amafaranga yumvira tereka ngure telefone nziza ikangura impunzi igezweho ariko kuvaho izo nyigisho leta itangwe kuzira irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakwereka yuko ni wagura igitungwa ejo kizogushitsa ushora kugura telefone ikagushitsa ushora kwigurira ipantaro utarinze kuzerinze abavyeyi canke incuti n'abagenzi izo nyigisho rindi ko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute.
Ariko kandi ubwo gwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka. Gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ubwo gwaruka bavuga ko batabona ikintu kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi y'iterambere mu gwaruka.
By'ukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo rwikorere imigambi yayo ureke kuzerinze icyo ni cyiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mu mugongo ni kibazo. Iyo banki rero bije yaje kugwaruka by'ukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu kugwaruka ruri kukiviri ufite ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika ni isaha by'ukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka sinzi rero yuko yobireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza sinzi mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iriko iratanga ingurane twoja kuzisaba.
Ku rundi ruhande hari bamwe mugwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho. Ubwo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna.
Ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu busanzwe twege ino mu karere kino twege bari kubarigisha gusa inyigisho besi ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke ntituramenya ingene zokora baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahada. Nimbaragiye ko twosaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turayigera aho rwigejeje ntibafatire ku gitigiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afise.
Naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro ubwo gwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo.
Sinovuga ngo ugwaruka niriko rurakora aho ugwaruka ruriko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa mugabo uzosanga rutera rudebukigwa kubera uko kuntu leta novuga itariki irabishira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu bafite amikoro make dushobore kuronka utwa kideni kugira ngo turisabe bari duhe amaturisubize. Icya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi bajene turi nayo turayifise nirabe ishire mu ngiro mu maguru masha tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke.
Ubwo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje.
Ico gira akamaro kuto kwigoro nuko ugwaruka gwoshira mu ngiro ivyo bikora rurabwirwa hanyuma na niyo banki y'ugwaruka nayo igashira mu ngiro ivyo yiyemeje imbere yuko itangura ivuga igiriho tange ingurane kugwaruka rufise imigambi iriko rurakora nibaza ko noneho yotangura ikabishira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi gatera imbere n'igihugu muri rusange gatera imbere.
Ibanki y'ugwaruka bije Banque d'investissement pour les jeunes mu Gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka ntumbero y'iyo banki kwarukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane ku nyungu nke. Amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana ugwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashirahamwe y'iterambere.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagi. mwigire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igisata cha sport imbere yo gusozera ano makuru. Mu kiringo kiri munsi ya mezi abiri, umurwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo uzokwakira inkino za Olympic, naho umwanya utera wegereza haracari igipfungu n'ibizigizigi ku ruhande rwibaza ingene zizotunganywa muri bino bihe vya COVID ya 19. Abazitegura bemeza ko atakizo zisivya abanyagihugu b'i Tokyo aho zizobera ziramutse ziba, bakavuga yuko badatekaniwe kubera impungenge zikiza cha COVID ya 19. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye, umurundi akurikiranira na hagufi inkino aba mu gihugu cy'u Sweden, yatanguye amubaza uko abona iki kibazo.
Icho ni kibazo kidasanzwe bigoye no kutishura muri uno mwanya, kuko urabye twebwe turabikurikirana, dukurikira makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'Ubuyapani, ugakurikira makuru ava muri Komite International Olympique nayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique, ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategeza kuzokwitaba izo nkino, biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zo bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 5 zizohava ziba, kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID-19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera. Ibyo rero bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba, kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenere bamaze kubivamo, bavuga yuko iki atari gihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere amagara y'abantu bose babuye isi yose bwo kwitaba izo nkino.
Turutse abari kubatwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigijweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020. Ku bwanyu ni kuki leta y'Ubuyapani itafashe ingingo zose zikomeye zo kurwanya ikiza cya COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobore kuba?
Kose igihugu cy'Ubuyapani igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi, na cyane cyane no kubijyanye no kugwanya ico kiza cya COVID-19 bari bagerageje uko bashoboye, ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi, bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID-19 kubakira, barabona yuko nabo nyene byo batera ikibazo, kuko nabo nyene batarashobora guhagarika neza uwo mugera wa COVID-19. Hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympique. Kubera iki? Kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba, ayandi yungurijwe ku yandi masango, aho rero ugacutsanga abagiteze ama minima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahirwe basigaranye ni make cyane.
Abanonotsi ku bwanyu mwibaza bahagaze he? Bubandanya bimenyereza, hari abavuga ngo babandanya, abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba canke zitazoba. Abazitegura bo bavuga ku 100% ngo zizoba, ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye. Ni kibazo gikomeye ku banonotsi bona muri ibyo byose bahagaze.
Umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakinyi bakomakomeye isi fise, benshi barafise amakenga kuri izo nkino nabo nyine, basaba abaditunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi, amagara y'abazoba bari mu Buyapani, kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango, kandi bongere bazungurize inyuma canke barabe bazihebe barindire iyindi myaka itatu iri imbere mu 2024. Ariko rero biraboneka yuko gushika uno munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani itarumvikana ijana kwijana n'icyamwe mpuzamakungu rya komite international olympique ku bijyanye n'itunganywa ry'izo nkino, nimba zizoba ijana kwijana canke izo nkino zitazoba. Iteguro gushika uno munsi bitaragaragara ijana kwijana yuko inkino zizotangura ku igenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijana kwijana.
Yego, ni kibazo kirimo amahinyu menshi no kurindira mu gihe hasigaye munsi y'izondwi 8 gusa ngo izo nkino zitangure i Tokyo mu Buyapani. Turabashimiye, murakoze.
Murakoze cyane.
Akarino gaduche dusozera makuru ya mbere twa twafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumena Jo Diane ni nahazwe yakoze dirwe mara duhagarike na Fatuma Limasikalala yegeranije amajwi yacu twaza kongera mu biganiro biri imbere mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza manyi no muvyanyu mwongera mutangura weekend nziza.